Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena je Diane ni nahazwenge kwashikiza makuru twafitiye muri aka gatondo tukahera kuyagezwe hige nino ku isi na mgenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Urakoze Diane cyahere mu yavugwa mu karere ibihumbi amajana by'abanyagihugu bahunze ibirunga mu gisagara cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwinjiranwa n'ikiza cya korera. Ishyirahamwe ry'Abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF ryabishikirije ejo ku munsi w'Imana inyuma yahe kirunga cya Nyiragongo gitereye mu ndwi zibiri ziheze. Ubwoba bw'ikindi kirunga cya kabiri bwatumye leta isaba abanyagihugu barenga 400,000 guhunga. Magali Rudo arongoye MSF Igoma yavuze ko ikibazo kinini ari ubukene bw'amazi. Umushyikiriza manza mukuru wa CPI asaba leta mfata kibanza ya Sudani gutanga bakekwa kuba barakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko mu ntara ya Darfur basanzwe barasohorewe imitahe niyo sentare. Fatou Bensouda yashitse mu ntara ya Darfur mu burengero bwa Sudani ku munsi wa gatandatu kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bo muri iyo ntara bahuye n'ingaruka z'ubwo bwicanyi. Leta mfata kibanza ya Sudani yaherutse ivuga ko abakekwa gukora ibyaha byo mu ntambara barimwo Al-Bashir bazoburanishwa na CPI, ariko ikibanza bazoburanishirizwamo kiracaganirwa ko n'izo mpande zibiri. Tukiri muri Afrika, abapolisi babiri ba leta ya Centrafrica hamwe n'abasirikare batatu b'Uburusiya baraguye mu mutego wa bombe batezwe mwibarabara mu buraruko bushira uburengero igice cyasinzikajwe n'intambara. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ibyo byabaye kuwa kane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko n'abandi basirikare batanu ba leta bakomerekeye muri uyo mutego. ONU ivuga kandi ko iyo miduga yasambuwe n'iyo bombe igeze hagati y'ibisagara bya Berberati na Bouar ni ku birometero birenga 400 uva ku murwa mukuru Bangui. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ONU yavuze ko abantu 11 bishwe n'ibisasu byatezwe mu kuzimu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri Centrafrica nyene, benshi muri bo mu buraruko bushira uburengero ahabarizwa imwe mu mihari y'abaroberi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babiri barahitanywe n'amasasu yamijaguwe mu kibanza gikinirwamo urukino rwitwa billiard mu gisagara cya Miami ni muri leta ya Florida mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Igipolisi cyaho byabereye cyavuze ko mu masaha ya kare cyane ejo ku munsi w'Imana abantu batatu bitwaje inkoho basohotse umuduga barimo batangura kurasa ahari hateramiye abantu batari bake bahejeje baca barahunga bakoresheje uwo muduga nyene. Abakomeretse nk'uko igipolisi kibandanya kivuga ngo ni miburiburi 20. Abacamanza muri Irani baremeje ko umwenegihugu w'Ubufaransa afungiwe muri ico gihugu azoburanishwa ku caha kimwagira cyo gusuma urusaku. Umushingwamanza wiwe yabivuze ejo ku munsi w'Imana inyuma y'iminsi mushiki w'uwo mufaransa atabaje perezida w'Ubufaransa kugira agire icyo akoze. Benjamin Briere w'imyaka 36 yafatiwe muri Irani mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2020 igihe ariko aragurutsa akadege ka drone kandi afata n'amasanamu mu gice kitemewe n'amategeko. Ubushikiranganji bw'Ubufaransa bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko ibyaha byo gusuma urusaku byagirizwa Benjamin Briere bitumvikana.
Alize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza yanayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nungenda washimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45.41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubunaho abarwanyi umurwi mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi Kongo nawo mu mugwi Red Tabara rwanyu ubutegetsi bwo mu Burundi bagirizwa ko banyuruje abapfasoni n'abana b'abanyamurenge barenga 20 n'inyuma y'ibitero bivugwa ko bagaje kwa gatandatu w'inzwi twaraye dusozereye
ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri abo bose baragiye tumfite akababaro k'abo bantu.
Uyu ni Sebineza John umuyobozi wa mitwalite y'abanyamurenge muri Bijombo aha hadondagura amazina ya bamwe mu bapfaso n'abana batabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ekipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ibi byose turabigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Abakuru bafite turahera mu gisata cy'umutekano w'ubuyobozi bwa mitwalite y'abanyamurenge muri Gupoma ya Bijombo bwagiriza abarwanyi umurwi wa Mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo nawo mu murwi Red Tabara urwanyi ubutegetsi bwo mu Burundi ko banyuruje abarenga 20 barimo abagore n'abana ni mu bitero bivugwa ko iyo mirwi yagaje kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge baba muri territoire ya Uvira turi mu ntara ya Kivu yepfo. Ibindi kwino nkuru turaza mugenzi wacu
amakuru ijwi rya Amerika rikesha abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri grupu ya Bijombo iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira batangaza yuko nyuma y'ibitero bagabweho n'inyeshamba z'abamayimayi y'Ilunga n'abagwanyi bo baredi tabara bakica abaturage batanu ndetse bagakomeza abandi 10 hari abagore n'abana nabo bajanywe bunyago nabo bagwanyi b'abamayimayi na redi tabara nk'uko byemezwa na Sebineza John umuyobozi wa mitwalite y'abanyamurenge muri Bijombo.
Ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore benshi cyane ku Muramza hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu uwo mugore akaba afite amahasha n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri n'undi mukobwa witwa Nema waho nyine ku Muramza n'undi witwa Nyandamira n'abana bane n'undi witwa Chantale n'undi mudamu witwa Ramu n'undi mukobwa witwa Nyansuhurwa n'undi mudamu witwa Nyakazungu abo bose baragiye tumfite akababaro k'abo bantu kugeza ubu ngubu tituzi aho bari.
Aba bagwanyi ba Mayimayi y'Ilunga hamwe na Redi Tabara bashinjwa gushimuta aba baturage basanze mu mwana wo kumuramza mu rushimisha ku kiziba. Twagerageje kubavugisha kugira ngo tubabaze amakuru y'abo bantu bajyanye ntibyadukundira. Gusa umwe mu bagwanyi ba Redi Tabara twavuga nitashatse kudufata amajwi ye yavuze yuko abo bantu bafashwe na Mayimayi babambura Mayimayi bageze mu masango. Uyu mugwanyi akomeza kuvuga yuko imiryango y'abo bantu bashimuswe yakora ubuvugizi kuri Monisco no muri Seyiseri kugira ngo barebe uburyo baza gutora abantu babo. Gusa umwe muri abo bagore bashimuswe uri Marimba ahari uwo mugwi w'abagwanyi ba Redi Tabara yiganijwe rya Amerika uko byagenze muri aya magambo.
Baduteye nyine mu gitondo nka saa 10 n'imwe turihisha turatabanyika none ubu turi ahantu bita mu Marimba niho duhagarariye twazanye n'abasoda niho baduhagarariye abadufashe n'abamayimayi ariko turi kumwe n'abandi nyine hano uko batuzanye baradushikije nta kibazo ndi kumwe n'abandi nyine bakwijimbu n'imbuzi abakwamasoka niho turi kumwe na mukasa musoni wo mukanono
Gasole Felix umwe mu bashefu muri grupu ya Bijombo avuga yuko iki kibazo cyabo baturage bashimutiwe mu ntambara bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'umuryango utabara imbabare ukorera mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Iki kibazo twabigeje mu buyobozi bwa Kongo tubabwira yuko abantu bagiye amateka abandi bapfuye ariko leta Kongo nta kiri adusubiza kuko nyine n'ubushaka bari bukeye CFR tumaze kuyibwira yatangiye gukora amakontakt mu rwego rwabo bashatse ari amagurupe arume kugira ngo barebe yuko bagarura abantu.
Aba baturage b'abanyamurenge bashinje igisirikare cya Kongo FARDC gikorera mu Bijombo ko bategwa bakicwa bakanyagwa amatungo ndetse abagore n'abana bagashimutwa kirebera.
Abantu baraterwa kandi bagaterwa hari leta bagaca mu maka ya leta bagatambuka bakagera mu mihana bakica abantu leta yayirebera bagasura bakagaruka bagaca mu maka ya leta bakagenda ndetse n'iminyaga imwe bakayisigira abasirikare ba leta. Ikaya gisirikare bacemo bace kwikiri kuri Gongwa baca kwikiri mu Gatanga baca kwikiri ku Muramvya baca kwikiri kuri Nyarwango ayo maka yose bayaciyemo yari mu abasirikare kandi benshi baragenda bica abantu bashimuta n'abandi abantu bagera kuri 27 bafite uyu munsi.
Gusa mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere yarayashyize hanze Kapiteni Dieudonne Kasereka yavuze yuko ejo habaye intambara hagati ya Mayi Mayi Ilunga ifatikanyije na Red Tabara igwana n'abagwanyi ba Colonel Makanika hanyuma FARDC yari mu mwana wo kumurambya iwuvamo ije gucungira umutekano abaturage barimo bahunga berekeza ku Mugeti. Red Tabara yakunze guhakana kutivanga mu bitero by'abamayi mayi bagaba ku baturage b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya Uvira Fizi na Mwenga. Gusa mu kwezi gushize hari umusaza witwa Kazingo Gracie yafatiye mu ntambara zabereye mu Rurambo nyuma y'ibyumweru bibiri iza kumurekura. Vedaste Ngabu ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabu urakenuye tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Burundi aho ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka Takizina Muntu Human Rights Watch ritangaza ko kuva mu 2015 kugeza Perezida Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi amenyesha makuru n'abagize amashyirahamwe yigenga muri ico gihugu baburaribujwe na leta n'inzego z'igihugu birengeje urugero. Leta yo ivuga ko icegeranyo cha Human Rights Watch kimwe ivyo vyagirije vyose atakindi kigamije atari gucafuza isura Burundi. Deka mgenzi wacu Eloge Uwikaneza abandanye n'ino nkuru.
Hagati y'ukwezi kwa gatanu 2015 no kwa gatanu 2020 ishyirahamwe Human Rights Watch rihanira agateka Kazina Muntu rivuga ko amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru atagahengwe vyigeze bigira mu Burundi uhereye inyuma uje imbere rivuga ko kwa 20 ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 umunsi w'amatora ya perezida n'abashinga amateka atandorerezi n'imwe mpuzamakungu yari hari byonyurwa no kw'abanyamakuru batashoboye kuja mu mabiro y'itora biturutse ku itegeko ryo mu 2018 ryasubiwemwo rigabanya uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe cy'amatora. Hanuga rwa imbuga nkoranyambaga muri uko kwezi nyene ngingo nyinshi zasohowe na leta zikaba zazigamije gushyiraho komite zijejwe gutora abakozi bahabwa akazi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hisunzwe ubunganire bw'ibitigiri by'ubwoko no kuyakandamiza niko Human Rights Watch ivuga. Mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri havugwa urubanza rw'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga bari bakiri umunyororo w'imyaka 2 n'igice bari bahagaritswe mu kw'icumi 2019. Muri uko kwezi hari hasohotse kandi itegeko ribuza abanyamakuru kuvuga ibijanye n'amatora bidahuye n'ubugombe bw'umurwiseni uyatunganya. Abanyamakuru mu mpera z'umwaka bagiye kurekurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Uwo mwaka mu kwa gatandatu leta yahagaritse ibikorwa by'ishyirahamwe Parseme rimwe mu yigenga nyuma yisekeza yaryatanguje ku bijanye n'ikiza cya malariya n'imirire mibi mu gihugu. Nayo mu kwezi kwakurikiye Jean Romero Kuki yahoze yakorera ishyirahamwe Akati Rwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yagumijwe ko umunyororo w'imyaka 32 yahagirizwa ibyaha birimo imigumuko n'uguhungabanya umutekano w'igihugu. Hagati yo kwa mbere no kwa gatanu 2019 cyenda havugwa cyane amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yugaye mu Burundi inyuma y'ikunanirwa na leta ku cifuzo cyo kwerekana ibitigiri by'ubwoko babakozi bayo. Iyugarwa ry'ibiro bya ONU bijejwe agati ya Kazina Muntu igumizwa mu bihano by'ibinyamakuru mpuzamakungu BBC y'Abongereza n'ijwi rya Amerika muri ko murumviriza hamwe n'icyemezo cy'umukuru wa Sentare na Inyuzi wacu gufata amatungo y'impirimbanyi n'abanyamakuru bahunze igihugu. Mu 2018 havugwa iyugarwa ry'ibinyamakuru twavuze hejuru abakozi batatu ba Parseme bakatiwe imyaka 10 y'ubufungwa imbere yo kurekurwa mu mpera z'umwaka itegeko ribwiza abanyamakuru izo batangaza hamwe nihagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu kwi 10 y'amashyirahamwe mpuzamakungu mu 2017 Human Rights Watch igaruka ku ihagarikwa rya igiteka ishyirahamwe rya mbere rihani agateka kazi na muntu ry'abarundi ryabayeho amategeko abiri yatowe aho ubasha leta kugira igiture ku itunganywa wajya amafaranga y'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu ihagarikwa rya abakozi batatu ba parseme hamwe nihagarikwa rya Nestor n'ibitanga yahoza twara igisata cya Prodeash rihani agateka kazi na muntu n'akabanyororo hagati na hagati yashira ubuzeruko mu gihugu naryo nyene ryabujijwe mu gihugu uheruka kurekurwa ku gihongo cya president mu mwaka wa 2016 iruhande y'abanyamakuru b'inyamakuru mpuzamakungu harimo wa Le Monde cy'abafaransa Jean Philippe Remy batawe muri yombi n'iperereza amaradiyo yuguruwe nyuma ihirikwa ryo gutegeka ryabujijwemo mu 2015 agategekwa kubanza gusinya amasezerano masha yashira ko amananiza inyuruzwa ry'umunyamakuru Jean Bigirimana n'ubu bataratorwa Human Rights Watch igaruka kandi kuyugarwa ry'amashyirahamwe 10 yagize icyo ashikiriza ku mabiyagirizwa leta ku mwaka wa 2015 nawo ufatwa nk'akaga ku mashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru umuryango mpuzamahanga ugaruka kwiyugarwa n'iturirwa ry'ibinyamakuru byigenga hamwe n'iyugarwa ry'amashyirahamwe yigenga byagirizwa kuba byaragize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo canya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza n'ihirikwa ry'ubutegetsi yasinze ihagarikwa ry'amashyirahamwe 10 n'ifatwa ry'amafaranga yayo ku makonte ihunga ry'abanyamakuru n'imirimbanyi bamwe nka Trans Nzikumana akorera RFI ya Faransa na AFP Chokimana Pierre Claver Mbonimpa twara Prodeash babanje kubarezwa igufa no kurusimba leta y'Uburundi ntiyarengeshanije kwiyamiriza bene zino raporo nk'uko Tabu Renova iserukirije Geneve yabigarutse ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihe hari ibikorwa by'akanama ka ONU kajeje rwateye akazi na muntu n'umugwi utohoza ku Burundi
Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi amaradio amwame nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi byerekana icyizere kihari
Nyamushikanganje yo kumenyesha amakuru yishimiye mu minsi ishize ko amwe mu mashyirahamwe yatanguye kwikubita agashi akabivuga yisunze ikigereranyo cya RSF rihani agateka k'abanyamakuru ryakoye u Burundi mu kibanza cy'ijana na 60 kikabushira kuri ijana na 47 uyu mwaka mu bihugu ijana na 80 rikoramo amatohoza
abahora batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari barahabahaye barabona ko ho babivuga atari ko byari bimeze ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hani wacu ataraga
Aja mbabanga Prezida Ndayishimiye yavuze ko atamwigisha ko ubahiriza agateka kazi na muntu yihanikiriza amashyirahamwe mpuzamakungu mu miseze naho batanguza isekeza ry'abanyororo yagiriye ikigongwe yagabishije abinyegeza nyuma y'amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu gukora amakosha avuga ko igihe cyo kudahana carenganye Eloge Urika neza Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu ndwi twari dusozereye igihugu cy'u Rwanda carongereje igihe ntarengwa cyo gukoresha impapuro z'inzira za passport zari zimaze igihe zikoreshwa muri ico gihugu hizi hasanzwe ubundi zategerezwa guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kuza kwa gatandatu zigaheza zigasubizwa na shasha zikoreshwa mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko leta y'ico gihugu isigura ko ikiringo cyo kuzisubiriza cyongereje umwaka wose mu ntumbero yo korohereza abagizwe ko ingaruka n'ikiza cha COVID-19 mugenzi wacu Asunta Kabuyi ikigali mu Rwanda atugire ku muriri w'ino nkuru
Urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya 27 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022 nk'uko bitangazwa na Lieutenant Colonel Gatarayiha Regis kuriye urwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda ba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha guzihindura bitewe n'icyorezo cya COVID-19
abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikume byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine passport nshya zikora ikoranabuhanga. Muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, passport rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka passport nshya bakwiye kuba bazihanyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa Kamena 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizate agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022.
Izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u Rwanda 100,000, mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga 50,000. Kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'2019, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda 100,000 aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya, biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku 95%. Igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo, bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa Damascene Rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije Abanyarwanda.
Nta gihe runaka kigenwe cyo kuba umuntu agomba kuba yahindutse pasiporo. Umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije. Ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza 2025, ntabwo tuzamusubiza inyuma, ahazaza azafata pasiporo nshya.
Kugeza ibihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga, umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabuciye ku masonga nkitangura, ekipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League, yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda yaradukurikiraniye isozerwa ry'ano mahiganwa.
Ikipe ya Zamalek mu Misiri niyo yegukanye igikombe mu irushanwa rya Basketball Africa League ryari rimaze ibyumweru bibiri ribera mu z'imikino ya Kigali Arena i Remera. Ku mukino wa nyuma, Zamalek yatsinze Union Sportive de Monastir yo muri Tunisia amanota 76-63. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi, dore ko aya makipe uko ari abiri yari ataratsindwa na rimwe kuva irushanwa rya bari ryatangira. ES Monastir niyo yatangira imbere, Zamalek iza kuyigaranzura agace ka gatatu karangira abasore b'Abanyamisiri bayoboye n'amanota 55-51. Kuva ubwo ntacyongeye guhinduka, umukino uza kurangira Zamalek ari itakwanye intsinzi y'amanota 76-63. Abakinnyi nka Anas Mahmoud, Walter Hodge, Omar Hesham na bagenzi babo ba Zamalek beretse Radouane Slimane, Ater Majok na bagenzi babo ba US Monastir ko byanze bikunze hagati y'ibikomerezwa hagomba kuboneka icyatwa kurushaho. Ubuhangage bwa Zamalek bwatangiye kwigaragaza irushanwa rigitangira, ari nabwo abasesenguzi b'umukino wa basketball bemezaga ko iri mu makipe yari afite amahirwe yo kwegukana igikombe.
Ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ekipe national, Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18 ariko akina muri NBA Academy muri Dakar, afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru. Ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri irushanwa.
Umwanya wa gatatu muri irushanwa rya Basketball Africa League wabaye wa Petro de Rwanda yo muri Angola, yawutwaye itsinze Patriot Basketball Club yo mu Rwanda amanota 97-68. Nyuma y'irushanwa, umukinnyi wa Walter Hodge wa Zamalek niwe watowe nk'umukinnyi w'indashyikirwa. Muri iri rushanwa rya bar ryari ribaye ku nshuro rya mbere, amakipe 12 niyo yari yaserutse mu cyiciro gisoza, yari agabanyije mu matsinda atatu. Mu itsinda rya mbere harimo Patriot Basketball Club yo mu Rwanda, ES Monastir yo muri Tunisia, Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe na Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Sahel yo muri Maroc, AS Police yo muri Mali na Forces Armee Police yo muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu harimo Zamalek mu Misiri, AS Douane muri Senegal, Ferroviario de Maputo muri Mozambique na Groupement Sportif de Pétrolier muri Algeria. Tuboneyeho kubashimira kuba mutarakuye urushinge ku murongo wa radio yanyu Ijwi rya Amerika, mugakurikira imikino y'iri rushanwa rya Basketball Africa League kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro. Yari Claude Munyandinda muri Kigali Arena i Remera.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda kukunge na wadukulikiraniye ivyino mikino kuva yagatangura gushika isozerwe. Ayageze mu gisata cha sport cyatuye bandaniza mu Burundi himirwe ya Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega na Bumamuro yo mu ntara ya Cibitoke ariyo izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu itariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 mu ntara ya Kayanza. Uzo twari ico gikombe hagati yo mirwe ibiri hazoheza serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imirwi yatwaye ibikombe iwabo Confederation Cup mu rurimi rw'icongereza. Ibindi na mgenzi wacu Desire Hatungimana.
Inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishyira icyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuri no w'Imana niho zasozerwa. Mu ntara ya Cibitoke umugwa Bumamuru wari watsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe na Vitara ku kibuga citiriwe Intwari. Kuri no w'Imana Bumamuru niwe yatanguye gutsinda Vitara iragombora, ariko rukino ruza kurangira ari ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Vitaro. Iyo migwi yaciye ihabwa umwanya w'inyongera minota 30 iza kurangira iyo migwi inganya ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri zahuje iyo migwi. Vyaciye biba ngombwa ko hategwa za penalti Bumamuru icitahukana intsinzi ya penalti 5-4. Aha Buganda mu ntara ya Cibitoke urukino rwabereye akamwemwe kari kose ku bakunzi b'uwo mugwi. Kizigenza abo Bumamuru Hawuru vya Mungu asanzwe akinira n'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba amenyesha ko biteguye bikomeye kuva batsindwa urukino rwa mbere ari nacyo gituma batahukanye intsinzi.
Icya mbere ni ugusabira Imana kuko byari bigoye cyane. Vitaro yari dusindiye iwabo 2-1 ariko bakasohoye kubatsinda natwe 2-1 mbere turarezita muri prolongation mbere n'Imana izwa intsinzi muri penalty. Donc ndishimiye cyane nongera shimira abafanzi bacu abarongozi b'umugwi umukoce abakinnyi bose kuko twitanze cyane imimenyerezo kabiri ku munsi tweze tugakosora utungetengete twose bazishe mu mugwi kugira ngo dushikire ngaha kandi inumero yacu turayishikira. Ubu ni kuraba finale rero turabe ko tutahukana intsinzi tugaca tuzana igikombe iwacu mu Cibitoke.
Mu ntara ya Gitega naho hari haramutse hahurira imigwi ibiri ikebana cyane yaho nyene Gitega ariyo Musongati na Flambeau du Centre. Musongati yerekanye urukino rwiza cyane irasumbuye mwe bikomeye Flambeau. Uwo mugwi umaze kubona ibitsindo bibiri abakunzi bawo bari bamaze kwizera ko ugiye mu rukino rwa nyuma, ariko bari bibagiye ko urukino rw'umupira w'amaguru rumara iminota 90. Ku musegonde wa nyuma w'urukino Flambeau du Centre yabonye igitsindo ciyongera ku co bari batsinze mu rukino rwa mbere. Uwo mugwi ubona kuronka uburenganzira bwo kuzokina urukino rwa nyuma. Omar Ntakagero amenyereza Flambeau du Centre akaba yamenyesheje ko habaye aho Imana mu rukino rutaboroheye.
Abazi cya mbere gushimira Imana alhamdulillah kuko ari uko match yari yoroshe ngo abahungu mwabonye ko bitanze gushaka ku munota wa nyuma ama Imana iradushoboza turabona icyo gitsindo kimwe cyari gikeneye. Nibaza ko twakinye ntitwigeze tureza kongera tukina umupira wacu hanyuma no kuyitanga, kandi turashimira Imana rwose kubona byashoboye gushoboka ko match yari yoroshe. Nibaza uko icyo twagize nuko twagiye dushyiramo abataka benshi ayo badukina imipira miremire kuko twabona ko nabonye hari inyuma batameze neza hanyuma mu nyuma haraba deviation hanyuma umuhungu acaratsinda. Ugushimira Imana.
Itariki 5 z'ukwezi kwa 6 ku kibuga Gatwaro mu Kayanza mu rwego rw'u Burundi niho urukino rwa nyuma ruzobera imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Vya Mungu Haul wa Bumamuru amenyesha ko naho umugwi wabo ari muto bizeye kuzotahukana igikombe bagaserukira u Burundi mu makungu.
Flambeau du Centre ni umugwi ukomeye cyane wishoboye ufite n'abakinnyi bagezweho abakinnyi baguzwe menshi abakinnyi rurangiranwa ariko twebwe ibyo sibyo bituradishinga. Umuntu wese azo kwipresenta imbere yacu tuzomusatira byanke byanze.
Tubibutse ko mwaka uheze icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo guserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo cyacyatwawe na Musongati yo mu ntara ya Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Akano nga duche du sozerira, ibigano na makuruzi ambele tukwa tuwa fitie mliki no gito ndo, dushimi la wangi zuwara wose mbite gurugwe zongere wa shikire, kwi mikro, marikumena jwe dian ni nahazwe, ya koze fasile gebehu yegera nije, ama juyose mvise. Kwisina gya wagenzu atu, tuwikiwa nuye, tuifuiza kwa ndanya mura ni ugamujo mlimo vyose, tulaza kuongera, mu masaha alimbele mwindi vigani lo, tuge kwa ndanya, tuwa tunga nilisa.